Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Ino saha kubwimana niyo turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije bakunzi mwese ba radio Nzamba agateka kawe nongera nabahani kaze mu makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu turi kugenekerezo rya 10 ruhuma umwaka wa 2018 ariko twabatorokanije nayo akaza kubashingiye ku ngingo nkuru zikurikira. Indugwa gibwirizwa hashingiro n'ubutegetsi bw'ibujumbura rirahagaritse umutima runani rw'amashirahamwe yiyemeje gukorana na sentare mpuzamakungu mena vyaha bishimikije ingingo ya 50 iyo neguro izoha uburenganzira Petero Nkurunziza kubandanya akora ibyaha by'ubwicanyi atacamira. Na iterabwo ryabandanya kuba atazokwiyandikisha kugira bemeze canke bakaniye indugwa gibwirizwa shingiro mu ntara ya Rumonga abanyagihugu bari dogera bajeje intwaro uko aribo babikora eka no mu ntara ya Rutana abigisha bo mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara bariko baratega ubwoba ko bategerezwa gutanga intererano y'amatora y'umwaka w'2022 bamwe mu bamenyesheje ko badafise ubushobozi bwo gutanga iyo ntererano amazina yabo akaba yaciye amanikwa n'umuyobozi wa komine Musongati. Wakuru wa jayini ngino na humugi wa Ridia Ridika Academy Burundi wajire kunganya igitsindo kimwe kukindi n'umugi wa Rayon Sport mu rukino rwa mbere ruhuza imigwi yabaye ya mbere mu bihugu byayo. Murabikurikira mu mera za hano makuru na mugenzi wacu Desire Atungimana. Tubafitiye n'amakuru y'ubukozi bw'ikibavugwa mu ntara z'uburaruko bw'igihugu mukanyi sase amakuru twabateguriye mu idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Ndasio kwifuriza ikaze murano makuru, kichegiranyo, umunyamabanga mukuru wa ONU aherutse gushikiriza akanama k'umutekano ka ONU kw'isi, ikibonwa kumwe n'abari mu nzego z'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD abona ko ico cegeranyo kirimo ibinyoma, ivyo ariko si ku rongoye umugwi wigenga hagati y'akazi na muntu mu Burundi abibona. Jean Baptiste baribonekeza abona ahubwo ku intumbero y'ibiri muri ico cegeranyo ariyo gutangiriza kugira ibintu bigende neza. Ino nkuru tuyibaze Francis Kanyange.
Nibatureke twitore bwirizwa shingiro kuko nico kintu ca mbere kizokwerekana yuko Burundi bwikoki.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD aravuga adahigimanga kwicegeranyo umunyamabanga mukuru wa ONU aherutse gushikiriza kubijanye n'u Burundi kivisi ntumbero yo kuburizamwo ishaka abategetsi ba Burundi bafise ryo gutsimbataza ukwikukira intwaro rusangi nyakuri.
Hariho ibihugu bimwe bimwe bitifuza ko mu Burundi twigenga twikukira baguma bashaka yuko mu Burundi haguma amagume. Ubu rero murabona twarinjye mu mahoro erega hari habo bitajyohera. Ubu rero bavuga bati bo bakitorera amategeko yabo bakitorera bwirizwa shingiro bazaba badusize kuko bashaka kuducura bufuni na buhoro.
Evariste Ndayishimiye aranagiriza Antonio Guterres kwa tazi neza kahise kishirahamwe mpuzamakungu arongoye.
Twe turazi neza yuko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu birya atari we yabigize. Turabizi neza kubera iki wewe ntanazi yuko igihe ububirigi bwakinyiza Burundi bwari bwatumwe n'ishirahamwe mpuzamakungu. Hariho abandi rero burya bari mu kwaha k'ububirigi bago bavuga bati ishirahamwe mpuzamakungu ribivuze ububirigi buzosubira kuronka ikibanza mu Burundi guducura bufuni na buhoro. Ivyo rero ntibizokunda kandi nawe nyene nibaza yuko tubivuga gutya nawe aca asubira inyuma karaba ati mbega n'ibiki.
Nayo urongoye umugwi wigenga ujejo gateka kazina muntu CNDH akoresheje imvugo ihumuriza yerekana ko ibiri muri ico cegeranyo bizahubwo gufasha abarundi.
Ni urwego rukomeye uraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakinga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzi cyari kugabisha kugira ngo abariko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose.
Umugambwe CNDD FDD ntugarukiriza ku majambo gusa mu kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo. Kuri uyu wa gatandatu wari watunganije imyerekano yo kuciyamiriza mu kwerekana ONU ko idafise uburenganzira bwo kwivanga mu birabo Burundi.
Francine Kanyange arakenuye abanyagihugu nabo mu ntara ya Rumonge batifuza kwiyandikisha kubijanye n'amatora y'indugwa yibwirizwa shingiro bamaze iminsi batega ubwoba n'ababatwara baremeza ko abatware bamwe baza kubatera ubwoba. N'umunyagihugu yaganiye na radio Nzamba wo muri iyo ntara aremeza yuko abategetsi bababwira ko utazokwiyandikisha azofatwa nk'umugararije. Tukurikire uno munyagihugu.
Tumaze iminsi tubana hari ibintu zitera amashinga kuva batanguye ibintu byandikwa byo kujya gutwara ibyiza shingiro nukupuga wakuru wabatuwale baraza wanyumba kumi wakatugi rango tugeni tukendikishe huna mosi hona ingerele waze ngo tukene tukendikishe ngo kwea mjia karatangu ila kinewe ngo misili mbele mjia karatangu zwa kine kwa chane kusumza karangamu ya tukege tukagibubo wana makenga kuno wasitukira majabu nkayo hoyo usumba karangamu no yo bihambaye chane kusha karangamu tukatudu karangamu na ifuka hambaye chane kubana ke igure ito wanyagi hugu trafisi bugo wabigishi urateke chane kandi haina landi beshi asuma kenga tina nidu inu nibiki ako tukiwaza kwa ya babigia kwe tera bugo kukira ngo wanu yani kisha hubigishi ukuri kwa wanu wagena kia nikisha na wanu baki chane baba ho wanu baki chane nchiki tumachua gomba huuza ki wazu hava bali kwa kutakuya nikisha ikiringo bata anzo kigira batari ya nikisha ato ya kucha tukuna kwa kitera bugo wako joonye tuku tukia yu kujia kala kituwa kene kwa chane mba kwa likiwazu yukumea chane mba nikindi kiwazu
abigisha nawo umuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana bariko baratega ubwoba ko bategerezwa gutanga intererano y'amatora mu mwaka 2020 bamwe mu bigisha baho mu Rutana bavuga ko kubona basabwa intererano kabiri byari bisanzwe bagatangazwa n'ingene umuyobozi wa komine Musongati yaciye amanika amazina y'abigisha bashikirije ikibazo kwatabushobozi bafise bwo gutanga iyo ntererano ku nshuro zibiri amwe akazokatwa kuri kone ayandi akaba ari karatangishwa mu buyobozi bwa komine huko tubigirwa na mugenzi wacu Reverien Bazikamu.
Abigisha batandatu harimo n'umubikira nibo bari ku rutonde rw'abanse guterera amafaranga y'intererano mu matora y'2020 ku ishure shingiro rya Gakome muri komine ya Musongati intara ya Rutana iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Nkuko amakuru dukura mu bandi bigisha bo mu ntara ya Rutana bivuga, nuko abo bigisha batandatu bo babarerekanye ko badashoboye gutanga ayo mafaranga yiyongera ku yandi, bariko barakatwa ku makonte yabo yo guterera ayo matora nyene. Iyo ntererano ya kabiri akaba atangirwa mu biro by'ubuyobozi bw'amashure muri komine. Ayo makuru kandi akatubwira ko amashure amwamwe yirondereye udutabu batangishiriza ko ayo mafaranga kubigisha baba bigisha kuri iryo shure. Ayo mafaranga yoba acajanwa mu buyobozi bw'amashure mu ntara ya Rutana, ariko iyaheza akajanwa n'ubu bakaba batahazi. Ikibabaza cyane abo bigisha nuko bamwe mu bayobozi bo muri iyo ntara bariko barikundwa kaza mu kubakandamiza abigisha kandi bazi ubuzima bugoye barimwo, bakabivuga bafatiye kuri uyo muyobozi w'ishure shingiro ry'igikome Cyprien kubwa Yezu yaciye yihuta kumanika abazina yabamenyesheje ko atarushobozi bafise bwo guterera ubugira kabiri. Bakabona ko uyo muyobozi afite intumbero yo gutanga abo bigisha kuri ya migwi imbonera kure, bakavuga ko bafise n'impungenge ku mutekano wabo. Ikindi abo bigisha bibaza nuko iyo ntererano igira kabiri atategeko riyigenga ari nacyo cyerekana intumbero y'ubugizi bwa nabi bw'abo bayobozi bashaka kwicisha amanota mu gushyira mu ngiro umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Kabere bazikamwe arakenuye abantu nabo batatu bo mu ntara zitandukanye zo mu buraruko baramaze guhagarikwa bagirizwa kubura buzi igikorwa cyo kwandika bazoja mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro by'u Burundi. Ivyo bikaba byiyongera ku bundi bukozi bw'ikibi butandukanye nkuko Belagro ya Kintore agira bitwiganire.
Mu ntara ya Kayanza komine Muhanga umusozi Jimbi witwa Bariharaje Roger afite imyaka 42 yacumiswe imbugita inshuro zigera ku 8 munda ayicumiswe n'uwitwa Nzirubusa Melchior w'imyaka 51 akaba nawe nyene yari abanje kwicumita mu gikiriza. Bariharaje Roger akaba ubu ari kavurirwa mu bitaro by'Ingozi, ico bapfuye kikaba kitashoboye kumenyekana. Nawe mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku musozi Mburi zone c'amazi komine Gisagara, umuntu umwe yitwaje ibigwanisho yarateye grenade ku muhana wa Ntemereruwi w'imyaka 47 ho mutama n'umutambukanyi wiwe Ndagijimana Dansire bakaba barakomeretse. Nzeyimana Ramadan avukana n'uwo yakomeretse akaba yaciye afatwa ashigwa mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Nayo ku bijanye n'urusansuma ruriko ruragigwa kugira ngo bamenye abazotora integuro y'ibwirizwa nshingiro kuri uyu wa gatanu igihe c'isaha 9:45 ku musozi Rutagara komine Ntega intara ya Kirundo, abantu babiri umwe yitwa Niyonkuru Tarsise ajeje gukora urusansuma muri iyo ntara hamwe na Nimbona William barahagaritswe n'abapolisi bagirizwa guhuvya bariko bareyandikisha kubijanye n'amatora yo guhindura iryo bwirizwa nshingiro mu kwandika nimero zitandukanye n'izari zisanzwe ziri mu gitabo cy'abiyandikisha. Ubu bakaba babarizwa mu gashoka komine Ntega ku mvo z'amatohoza kano mu ntara ya Karusi, naho nyene ku musozi Gihogazi ujejwe iryo rusansuma Ndayisenga Felix yarahagaritswe yagiriza ko yatanze udupapuro tubiri kumuntu umwe yaraje kwiyandikisha, ubona we nyene akaba afungiwe mu gashoko ngaho muri komine.
Bela Gloria Kinore na inabwiye mu chama kezano makuru na nigo mashirahamwe yemeje gukorana na Sentare mpuzamakungu maravyaha CPI gwaraye rusohoye icegeranyo co mu kwezi kwa mbere umwaka w'2018 aho gwerekana ingene umugambi wa Petero Nkurunziza wo guhindura ibwirizwa shingiro ufite intumbero zo kubandanya kuri ivyaha by'ubwicanyi atacamira. Janvier Bigirimana umwe mu bashingwa manza akorana n'uru na nigo mashirahamwe asanzwe yiyemeje gukorana na Sentare mpuzamakungu maravyaha akabivuga yishimikije ingingo ya 50 y'integuro yo guhindura ibwirizwa shingiro. Reka tumukurikire.
Nziza muri ko guhindura ibwirizwa shingiro hari ikintu gihambaye ariko arakurikirana kigomba kuba yuko wenyine cyo kimwe n'abamufashije mu gukora ibyaha bitandukanye byatuma Abarundi bashobora kwikenga n'ubutungane. Ikibyerekana ahanini ni ingingo ya 50 y'integuro yo guhindura ibwirizwa shingiro aho bavuga yuko ngo atamurundi ngo azohirahira ngo asubire gutanga amasentere mpuzamakungu canke mu bihugu bishobora kumucira urubanza. Ibyo rero twe tutavuga yuko ari akamarama aza arwonyanga uburenganzira bw'abakorewe ibyaha arikusuzugura Abarundi bose aho umuntu aza kwica bitafite inganda banyigwe yamaze kubica akababwira ati nta butungane muzoronka mu gihugu nta n'ubutungane mushobora kubwonka hanze y'u Burundi. Reka mbere n'abagirizwa ibyo byaha dushize mu ibwirizwa shingiro ko batazokwigira barenga utwo batanga ngo batege urubanza hanze y'u Burundi. Twebwe tukavuga yuko iyo ngendo ya Petero Nkurunziza ari ingendo ikangaramaza Abarundi bose bakwiye kubona yuko Nkurunziza atarotahagarika gukora ubwicanyi maze Abarundi bonye mu gihugu bagafata ingingo zibereye zijyanye no kugira ngo Nkurunziza ntabandanye bamara ubundi hoho ibyo ariko arakora ibyo ariko arategura muri uko gusenya ubwirizwa shingiro. Twebwe tubona yuko ari ukubandanya ugomba kwica Abarundi abashisha guhomba atabutungane bashobora kuronka mu gihugu akagomba yukatanga itungane boronka hanze y'u Burundi. Ariko mugabo bibaza ko ari n'ukwihenda cyane kuko abameze nkawe ba perezida bagombye gukora nk'ibyo ariko arakora bahigije nabi kanatsinda iyo ntambara ariko aragwana agomba kurwanya Urundi bwose agomba kurwanya Abarundi bwose bibaza ko bitewe n'iyo ntambara adashobora kuyitsinda.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 40 73 244.
Turabandanye n'amakuru twabateguriye impunzi z'Abarundi baba mu gihugu cha Uganda batoyo baserukira mushasha muri ico gihugu kuri uyu wa gatandatu. Frederic Ndayisenga yatowe ngo baserukire ngo agiye hanini kwegera abajeje intwaro muri ico gihugu kugira barushirizeho kwiga ingene abo Barundi bahungiyeyo umutekano wabo wo kongerezwa. Tumutegamatwi
ibaza nyamukuru nga turi impunzi turakeneye umutekano kuri twebwe. Icyo ni ikibazo natwaje duhunga umutekano muke no ngaha birashobora kudusangayo turakeneye umutekano. Turakeneye kandi yuko ugaruka rwacu wiga ukaja mu mashuri yisumbuye ya kaminuza no mu mashuri mato mato abenshi ntibaruka abana ku ishuri. Icyo kibazo tuzohangana nacyo aho tugeza. Hari ikibazo kandi gikomeye cyane cyerekeye icyo kurandura ingene umuntu yobaho ugatembera ukagenda kete gusubira mu Burundi. Icyo kintu twifuza yuko gishoboka twogira tugishikanye cyane cyane impapuro z'inzira kuvugwa n'ubuzima. Urumva impunzi tutakwifuza impunzi zibwirizwa kuronka ubuzima bwiza ariko ibyo byose biragoye cyane cyane ndakubona nk'akarorero nk'impunzi zo mu gisagara bavuga bati utari mu kambi y'impunzi ntacyo tugufasha kandi birumvikana bavuga bati mwebwe mu gisagara kubera mwishoboye. Abantu rero bafite ibibazo bitandukanye hari kuvuga ati jewe none ngiye mu kambi y'impunzi ndatinyukusha nkemeza ko akagomba kuba mu gisagara. Icyo gihe rero urumva ifasha nyahegana baronke natujya dushikinye bari mu kambi y'impunzi baronka nubwo tuzi yuko bari mu kambi y'impunzi nabo nyine badashizwe. Rero ibyo byose tubigerageza tubishyire hamwe cyane cyane icyo nabemereye kandi nzokorana nabo twatse uko sindi umwe nuko tuzobumvirize batubwiye impunzi biri muri zo nyine twe dufite ibyacu byo bwanjye hari ibyo mbona nabo hari ibyo babona hari ibyo abo dukoreye mu ngata bahoraho bari bafite bajya dushyikiriza ibyo byose tuzobishyira hamwe hanyuma torera umutsi urama ingufu dufite nuko dufite umushinga wahahora icyo ni ikintu nyamukuru tuzohera kuho bari bategereje natwe tugandamirize ko izindi ngufu tubona dufite nuko tugomba kwegera impunzi zose aho ziri izirimo kandi impunzi ziri mu Rusagara ahantu hatandukanye tubashyikire tumenye ibyo ari byo hanyuma bo nyine bo baje kuduha amajwi bakavuga batiwe tugushyize imbere bavuge bati ubu rero reka dukore iki tubikorere hamwe.
Mbere yo gusozera ano makuru umugwi wa Lydia Ludic Academy Burundi bajeje kunganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu cy'u Rwanda mu rukino rwa mbere rwabereye kuri Stade Amahoro muri ico gihugu cy'u Rwanda. Izo kino zikaba ziriko zihuza imigwi yabaye mbere mu bihugu byayo. Desire Hatungimana aragaruka kukungena urwo rukino rwagenze.
Ubwo rukino rero mu gice cya mbere iyo migwi nta numwe yashoboye kuronka igitsindo, ariko mu rukino byaboneka yuko iyo migwi yose yasa n'iyinganya, mbere ugasanga gusatira bose basa n'abatinya ukayoberwa uri muhira ukayoberwa n'uwamugendeye. Mu gice cya kabiri cy'urukino byagiye guhinduka aho umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academique utsindiye igitsindo cya mbere, umugwi rero wa Rayon Sport uca urakara ushaka kugombora kandi birakunda koko birashoboka biturutse ku bakinnyi Piero Chassir na Chabarara basanzwe bamuka mu gihugu cy'u Burundi mugo bakina mu mugwi wa Rayon Sport. Mbere icyo gitsindo cya Rayon Sport cyaba cyatsinzwe n'umukinnyi Chabarara, hanyuma Rayon Sport ibona icyizere kuko abakunzi bayo bari bihebuye icyo gitsindo kimaze kuboneka babona gusubira kugira morale. Umumenyereza Emmanuel Bankwiha amenyereza umugwi wa Lydia Ludic akamenyesha ko umukino wo gusubiriza ataronderera handi insinzi izoboneka, ariko na Olivier Karekezi wa Rayon Sport akamenyesha yuko mu rukino wo gusubiriza bazogenda kwataka atabwoba kandi ko nawe nyene yizeye insinzi ikaboneka rero ku rukino rwo gusubiriza uzobera kuri Stade Prince Rwa Gasore ruteza bagoroshe. Ariko ikiboneka nuko umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academy koronse igitsindo hanze, wagiye gukinira hanze ufise amahirwe menshi gusumba umugwi wa Rayon Sport uzobugiye gukinira mu Burundi.
Desire Hatungimana akaba ahejeje kuvugana na mugenzi wanje Muco Valerie. Kuri ino nkuru rero ivugwa mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru cyo dusozera ko makuru twabategure kuri uno munsi wa gatandatu. Regafata kandi abashimire mwese mwadukurikiye, nshimire bagenzanje mu ruganda bafashije kuyatorokanya, sinureka gushimira ino saa kubw'Imana n'uko twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Ano makuru mwari kwemashikizwa na jewe Bersange Ndakuriyo, nkaba ndabipfurije kuranirwa muri hose, mugire n'akaruhuko keza.